yimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri, itariki 3 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018, muri studio 10 Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Daniel Ngabo. Ndaramukije nanje ndabahikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Ni gute umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze? Niba ufite ahantu hafite metero 12 bagatwaraho metero 9, si bagusigiye metero 6 hagati, ahandi hasigaye wahakoze iki?
Uyo ni umwe mu banyagihugu baba mu kigwati cya Gahini mu karere ka Kanyonza mu buseruko bw'u Rwanda, adashima icyemezo cyo kubarondurira ibitegwa byo mu giko ni mu gikorwa cyo guca amabarabara mashasha muri ako karere. Inkuru tubafite mu karere k'ibiyaga binini.
Abanyafrika yepfo bibutse uno munsi kwa kabiri Winnie Mandela yitabye Imana ku munsi wa mbere afite imyaka 81. Abanyepolitike bamuhayagije mu kuvuga ko yagwanije bikomeye intwaro karyanishije imiryango ya apartheid.
Indi nkuru tubafite ivugwa mu hirya no hino ku isi, muri Israel yavuye mu masezerano yo kwimura Abanyafrika bari muri Israel batwagwa mu bindi bihugu byo mu burengero bw'isi nk'uko byari byatangajwe ku munsi w'ejo wa mbere.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yakiye Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nk'umugenzi wa kera w'Ubushinwa no munsi wa kabiri ku mukuru Beijing.
Perezida Trump yifuza kubonana na Putin muri presidence ya Amerika, White House. Aya makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu.
Kumakuru yo hirya no hino avugwa duhere ngaha muri Amerika, aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije uno munsi wa kabiri abategetsi b'igihugu cya Mexique ko amasezerano y'uruja n'uruza atantambama ivyerekeye ubudandaji hagati ya Amerika na Mexique ashobora kugeramigwa. Ivyo ngo hamwe batohagarika isinzi ry'abantu bavuye mu karere ko muri Amerika yo hagati bariko batera bagana muri Amerika imbere y'uko bashika ku rubibe hagati ya Mexique na Amerika. Kumusugiri wa gatatu, Perezida Trump yashize kuri Twitter ubutumwa bwifatira mu gahanga abimukira. Idoge abimukira avuga ko bagira ku 100,000 bariko batera bagana ubutaka bwa Amerika bavuye mu gihugu cya Honduras baciye muri Mexique. Ubutumwa kuri Twitter no munsi wa kabiri, Perezida Trump yavuze ko abo bantu bategerezwa guhagarikwa imbere y'uko bashika ku butaka bwa Amerika. Yatangaje ko amasezerano yorohereza ubudandaji hagati ya Amerika na Mexique na Canada yitwa NAFTA mu mfunyapfunyo ashobora kugeramigwa. Yongeye atangaza ko Amerika ishobora guhagarika kandi ifashanyo igihugu cya Honduras n'ibindi bihugu birekurira abanyagihugu bavyo kuza muri Amerika mu buryo butarekuriwe n'amategeko.
Tukiri hano muri Amerika, umutegetsi ajejwe gutangaza makuru mu biro vya Perezida wa Amerika Sarah Huckabee Sanders atangaza ko Perezida wa Amerika Donald Trump yatanze icyumviro cy'uko hoba inama hagati yawe na Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin akamwakira kuri White House. Icyo cyumviro cyavuye mu kiganiro abo bakuru b'ibihugu bagiranye ku telefone ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu. Nyuma y'icyo kiganiro, Trump yavuze ko yizeye kubonana na Putin bidatevye cyane, ariko ivyo bihugu vyempi bivuga ko atamyiteguro y'iyo nama iraba. Ejo ku munsi wa mbere nta yindi makuru Sanders yashikirije ajanye n'imyiteguro y'iyo nama hagati y'abo bategetsi babiri. Yori Ashakov nako murantunga umukozi wo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya aremeza ko Trump yashikirije ico cyumviro cyo kwakira Putin ku kirimba cya White House, ariko nta yindi makuru yashikirije.
Tuze mu karere ka Afrika, aho Abanyafrika yepfo bibutse uno munsi wa kabiri Winnie Mandela yitavye Imana ku munsi wa mbere afite imyaka 81. Abanyepolitike bamuhayagije mu kuvuga ko yagwanije bikomeye intwaro karyanishije imiryango ya apartheid. Winnie Mandela igeze kuba mutambukanyi wa Nelson Mandela yitavye umuremyi ku munsi wa mbere mu bitaro vya mu gisagara ca Johannesburg. Perezida wa Afrika yepfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Winnie Mandela yabaye akarorero ku Banyafrika yepfo mu rugamba rwo kurondera ubwigenge. imisa yo kumusabira izoba ku itariki 11 z'uko kwezi kwa kane mu gihe kumushingura icyese bizoba ku itariki 14 z'uko kwezi nyene kwa kane. Winnie Mandela yari umwe mu bantu bagwanije bikomeye batiziganya kandi atabwoba bafise intwaro karyanisha miryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo. Ari mu bantu bakomeye bagize uruhara mu gusenyura iyo ntwaro. Musenyeri Desmond Tutu yatsindiye agashimika Nobel yafashe akaruhuko ko muzabukuru, yatangaje ko Winnie Mandela arakarorero ku bandi mu rugamba rwo kugwanya agacinyizo.
Kandi naho ONU imenyesha ko iriko iragira amatohoza ku makuru ateye amakenga avuga ko hoba harabaye amabi yakorewe abasivile mu bitero byo mu kirere byagizwe n'abasirikare ba Afghanistan kubagwanyi b'abataliban. Ivyo bitero byagizwe mu ntara y'uburaruko bw'igihugu ahitwa Kunduz. Kuri uno munsi wa kabiri abanyagihugu baba ahitwa Daesh Arich babwiye abamenyeshamakuru ko bagiye ku maziko y'abantu benshi bahitanywe n'ivyo bitero harimo n'abana. Abanyagihugu bavuga kandi bashimitse yuko igisirikare cya Afghanistan kigwanira mu kirere cyateye bombe ku kibanza cy'amasengesho bita madrasa cyari cyuzuyemo abantu. Ibimenyeshamakuru vyo muri Pakistan bitangaza ko hapfuye abantu barenga kuri 50 kandi ko abandi 150 bahakomerekeye. Unama ibiro vya ONU muri Pakistan biributsa kandi ko bigasaba ko impande zose zoshira mu ngiro ivyo ziyemeje bagakingira ubuzima bw'abasivile.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Tugaruka muri Afrika aho perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping yakiye perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nk'umugenzi wa kera w'Ubushinwa no munsi kwa kabiri ku mugwa mukuru Beijing. Perezida Mnangagwa yagendeye igihugu cy'Ubushinwa cigeze kuba gishyigikiwe yasubiriye Robert Mugabe. Mnangagwa yaronse inyigisho za gisirikare mu Bushinwa igihe yari umugwanyira akiri muto mu rugamba rwo guhabuza Zimbabwe mu myaka yo mu za 60. Nigo rugendo rwameragize hanze y'akarere ka Afrika kuvashitse ku butegetsi. Perezida Xi Jinping nawe bateye umukono ku nzandiko zitandatu harimo rwandiko rwerekeye gufashanya mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere, urundi rwandiko rwerekeye imfashanyo yihutirwa y'ibifungugwa. Ni mu gihe Perezida Mnangagwa ariko arondera gufashwa n'igihugu gicuditse bikomeye na Zimbabwe. Ubushinwa bwabaye kimwe mu bihugu byashigikiye bikomeye Robert Mugabe igihe yari perezida wa Zimbabwe. Ni igihugu cagiraniye imigenderanire ikomeye cyane mu by'ubutunzi na Zimbabwe. Mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byaciriye ivo mu Mugabe kubera inyifato ya leta yiwe kubijyanye no gutyoza agateka ka muntu. Maranta ruhande Ubushinwa bwafashe ku mugaragaro igihe yari kakugwa ku butegetsi.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamirana iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 95 n'ibice 2 no kuri 94 n'ibice 9 FM. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Nshuti ya bose 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri website yacu ari www.radioyacu.com.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Abanyagihugu bo mu gace ka Gahini mu karere ka Kanyonza mu buseruko bw'u Rwanda bararira ayo kubera ubutegetsi buriko burabarandurira ibitegwa vyabo mu mirima yabo kubera umugambi wo guca amabarabara mashasha. Ubuyobozi bwa ku gace ka Gahini babwijwe rya Amerika ko ari gikorwa kigamije iterambere kandi ko bariko babikora mu mwumvikano n'abanyagihugu. Ibindi kuri inkuru umugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni. Bambwiye ngo angango bari ibeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere minge. Nje ndabaze se ndongera ntere ibirayi bingane gutya. Ndongera se njye gusaba imbuto muri tubura. Kandi giye cyo guhinga cyararangiye nibaza nakore iki.
Umwe mu baturage bo mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza muri centre y'ubucuruzi izwi ku izina rya video arereka ijwi rya Amerika ibirayi by'ubutegetsi bwatishijemo imihanda. Uyu kimwe n'abandi muri video bararira yo kwareka kubera iyi mihanda bavuga ko ubutegetsi bwayo nyujije mu myaka yabo butabateguje.
Nta kuntu wafata amasaka arenze ibikiro niba ari kilometero hariya kuva hari ujya hari ku muntu umwe bakarimbura bagajugunya hari ariko bari abaraduhemukiye bari abagomba kureka iyo myaka ikavamwa mu kwezi kwa gatandatu none bakatubwira ati none tujye guca ya mihanda
imyaka barandurijwe rya Amerika yabonye na masaka intoki ibirayi ibijumba n'ibindi uyu muturage waravuga ko n'ubusanzwe ikibanza tuyemo bari barakinyujijemo ibiraro bibiri bitwara amazi ndetse bubaka mivomo rusange aravuga ko asanuregetse kandi ku imihanda ije kumusonga ibyo yita karengane kuko ntangurane ku butaka n'imyaka ye
bagara turacishijemo muhanda ngira rubine ahangaha yahagiyemo ni ya leta ni y'abaturage bose urabibona hano hiri ntago nigize nishyirwa nta nigiceri cy'icumi mwamwe leta byabarakarengane idatufashije abanyarwanda bashaka yuko umuntu azajya asinzirira hehe ku muhanda hishwe n'inzara bakajya bataragura umurambo umuntu yapfuye kuko nta kindi kintu kibutunga
abo baturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubutegetsi bwa Kayonza bwabamenyesheje iby'igishushanyo mbonera mu 2016 bumva ko hari ahateganijwe imihanda kuva ubwo kugeza ubu ngo nta yandi makuru baherukaga ku cyerekeranye n'iyi mihanda
kandi mu by'ukuri ushinzwe ubutaka ku murenge abuza abaturage no kubaka ngo hari imihanda bazabanze bamenyaho izaje ariko ntiyabuza abaturage guhinga none ejo bundi rero bije biza nk'ibintu by'inzaduka nk'agashya ubu abayobozi barimo baraduhumuriza ariko mwihangane ni ibikorwa byanyu tukikiriza kuko nta kundi twabigenza ariko suko tubikunze
abaturage baremberanywa n'ubutegetsi bidasubirwaho kwi imihanda bari gukora igamije iterambere ariko bakavuga ko bagombye kuba barategujwe ntibahinga ibizarandurwa bagakomeza gushimangira icyo bita karengane
twebwe tubifata nk'akarengane kuko niba bavuga ngo ubuyobozi n'ubwo abaturage kandi bukorera abaturage none ubuyobozi bwo bugashyira ibikorwa nk'ibi mu myaka y'abaturage butabagishije inama urumva atari akarengane njye numva mbere yuko ibi ngibi bikorwa bakabaye barabanje bakatugisha inama tukamenya icyo gukora tukabasaba ngo ya fumbire yacu ya myaka yacu twakuye muri tubura ese zishyurwa n'umurenge zishyurwa n'akarere
hari abasana bamaze kwakira ibiri kuba ariko hari nabo bikigoye nk'umuhinzi w'ibirayi uvuga ko bacishije umuhanda mu birayi byaburaga iminsi mike ngo abisarure kandi igishushanyo mbonera ngo siko cyabigennye uyu muturage n'akababaro kenshi yabwijwe irya Amerika ko yatunguwe no kumva rwiyemezamirimo uri gukora imihanda amubwira ko ashobora kongera gutera ibindi birayi nyuma yo kurandura ibyari bigiye kwera kuko ngo basanze baribeshye mu guhinga yari yarafashe amafumbire n'imbuto ku ideni agomba kuzishyura
mu by'ukuri ni ibintu by'urukoza soni bambwiye ngo angango baribeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere mpinge ngende bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya ndongera sinjya gusaba imbuto muri tubura kandi igihe cyo guhinga cyararangiye nibaza nakora mu by'ukuri ibi bintu bireba ibi ngibi ni ikibazo ibi ni ikibazo kurimbuza imyaka ingahe ibi birayi birangana n'ibi ngibi biteye ibi ngibi byakaba ari ibirayi byeze twakoresheje ifumbire mvaruganda dukoresha ifumbire y'imborera ibi ngibi ni ibintu bazatwishyuza ubu se ubuyobozi buzadufasha kwishyura
twashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Kayonza bubivugaho maze Meya Jean Claude Murenzi ntiyitabye telefone ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje Vice Meya ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere Madame Consore Uwibambe we yari yatubwiye ko ari mu nama ku masaha yadusezeranije ntiyongera kwitaba telefone twabajije bwana Joseph Rukeribugu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini avuga ko ari gahunda igamije kwagura imijyi muri Kayonza n'uwa video urimo yavuze ko mu gukora iyi mihanda babanje kubiganiraho n'abaturage mbere y'ibyumweru bitatu bwana Rukeribuga yavuze ko ku myaka bari kurandura nta ngurane bateganije kuko abaturage aribo bisabiye iyi mihanda muri ihanganira umurongo wa telefone utarumeze neza
ku bijyanye rero n'imyaka birumvikana kuko niba ari ahantu hari gucibwa umuhanda koko hari umuntu wenda uzibwaho imyaka bishoboka ko iyo myaka kuko iba yarangiye ariko mbere yuko twakisha umuhanda nyir'umurima arabanza akabyumva akabyemera iyo atabyemeye uwo muhanda ntabwo tuwuhaca urumva ni gahunda y'igihugu ni gahunda ya leta ntabwo rero ari ibintu dukora wenda ngo tugamije guhohotera umuturage oya utabyemeye ntabwo umuhanda tuwuhaca
kuba ubutaka bwabo bushobora kugenderamo bwose umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini aravuga ko bazabiganiraho n'akarere bakareba ko babagendera ingurane
ubutaka bwatwawe bwose icyo gihe uwo muntu tumushyira ku rutonde tukazavugana n'akarere bareba ko hari ingurane yazabona ariko ubusanzwe muri ubu kwagura imihanda kuko biri mu nyungu z'abaturage cyane n'iyi mihanda abaturage ubwabo ni nabo baba banayisabira
bamwe mu b'imihanda yaciye mu butaka bwabo bakavuga ko bafite impungenge zo kuzakomeza gusorera ubutaka kuko bwakabaye mu gihe ibikorwa rusange byabwimariye
gutuma umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze niba ufite ahantu hafite metero 12 bagatwaraho metero 9 siba gusigiye metero 6 hagati ahandi hasigaye wahakoze iki?
Kuri iki bwana Rukeribuga avuga ko buri muturage imihanda izaca mu butaka bwe yarasanze busorera asabwa kujya ku murenge bakamuha ibyangombwa by'ubutaka bishya bigaragaza ingano y'ubutaka agomba kujya sorira. Iyi mihanda iri gukorwa bagura umujyi wa Videwo izabireshya n'ibirometero 4 na metero 200. Umwe mu bari gukoresha imihanda yabwijwe rya Amerika ko ari gahunda iriho mu karere ka Kayonza hose ntiyabuze gufata icyo yita amakosa yose ngo yegeke ku butegetsi mu nzego z'ibanze butabujije abaturage mbere kose ngo be guhinga kuko mu yindi mirenge ngo barabateguje akabagira ubusajwi rya Amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi abanyagihugu bakurikira inyigisho zerekeye ukwerekwa kumwigemeze biya barutse gufata ingingo yo kuva mu gihugu cy'u Rwanda batahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko cy'u Burundi mu baherutse ku mugoroba kuri uyu wa mbere urangiye abagera ku 381 binjiriye ku rubibe rwa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke bakirwa kuri lise Cibitoke iri muri komine Rugombo mu gihe bakirindiriye ko abajejwe intwaro mu ntara bavukamwo baza kubatora bamwe bavuga ko bafise ingorane zaho bashikira mu miryango mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse niwe yadukurikiraniye iyi nkuru.
Aha ni ku ishure ryisumbuye rya Lise Cibitoke ahashikiye bamwe mu banywanyi b'umwigemeze biya kuri uyu wa mbere bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagera ku 381. Abagabo bakiriwe mu birasi by'amashure ku ruhande rwabo, abakenyezi n'abana nabo bashikira mu birasi byo ku rundi ruhande. Abasirikare nibo babacungereye hirya no hino y'ayo mashure bacumbikiwemwo. Nta usohoka muri abo bayoboke kandi nta n'uwinjira ngo ashike aho bari. Ubaravye mu maso basa n'abatanezerewe cyane. Bamwe bavuga ko ari kubera uburuhe bw'urugendo, abandi bakavuga ko ari uko batarashikanwa mu mihani wabo nk'uko uyu mukenyezi abivuga.
Imana yadutabaye tugashika ngahanye mu gihugu cyacu cy'inkuze cy'amavukiro. Urumva rero twari tugishashe kugira ngo tugishikemo, none heraba turacyari ngaha anye. Urumva rero umunezero wo kuza wo kumva dushitse mu ntuze ya mu Burundi mu gihugu cyacu uracyari wose. Urumva rero tutarashika rero mu miryango yacu n'abagenzi ababanye twabana kugira ngo tubaramutse tugire gutene tunezerwe hamwe ntitwabona gushavura mama.
Ni mu gihe abajeje intwaro muri komine Rugombo, aba banywanyi b'umwigemeze biya bakiriwemwo bavuga ko bakirindiriye ko abajeje intwaro mu ntara 11 bavukamwo baza kubatora kugira ngo babone gushika mu miryango yabo. Abazotaha mu ntara ya Ngozi nibo benshi. Musitanteri wa komine Rugombo avuga ko bagera ku 112. Intara ya Cibitoke nta n'umwe ifisemwo. Kaderi Beatrice arongoye komine ya Cibitoke asaba ko izo ndongozi zo mu ntara bakomokamwo zoza kubatahukana vuba.
Twipfuza ko byo bavyiza baje kubatora bakabajana mu ntari wabo aho baca bage batwara mu miryango yabo, kuko igihe boguma ngaha byo tugora nyene ko rabona abantu bashikiye ahantu hamwe bakenera ibintu byinshi, bakenera gufungura, bakenera gufatwa neza, bakenera ibyangombwa byinshi byo kugira ngo bashobore kubandanya babaho. Ntibikunda ko tuza turaha umwe umujyango. Twebwe dushima kubashikiriza abo mu ntwaro kugira ngo abo bo mu ntwari wabo aribo baca babashikiriza imijyango yabo.
Ariko nubwo biruko bamwe mu bayoboke b'umwigemeze biya bavuga ko bafise ingorane zaho bashikira hamwe ni kubatajanye nabo bubakanye. Uyu mukenyezi avuga ko yamaze kuronka makuru ko uwo bubakanye afise undi mukenyezi. Atubwira inyifato azoshikagira
umukenyezi aramufise.
None ko afise undi mukenyezi ushushikira he?
Cye ndashikira mu rugo rwanje.
Kandi uva uri mu rundi mukenyezi?
Ndataha mu muhira hanyuma mpigehodi nyombariwe aza kungira aza kunyakira ndamuramutse n'umutima mwiza n'ubweze rwinshi haba mpize rero nicare mushinga ntahe wanje kubera ko asanzwe akora intuze akora akazi ndamurindire niyashika cyamba hasi n'icubahiro cyinshi ndamuramutse. Ndumva rero ibiganiro rero kugira aza kumpereza kubera yuko jewe nari nsanzwe ndi umukenyezi mukuru. Ndasaba ubutungane kugira ngo buntunganyize none ko ari jewe umukenyezi mukuru.
Eka n'abajanye nabo bubakanye nabone bavuga ko batorohewe kuko bazosanga imirima yarasivye inyuma y'imyaka hafi 3 itarimwa. Ibintu bikunyugwa nuko bavuga ko atanicyo bafise bazifashisha batahukanye.
Nta kimwe dufise mu Rwanda cyo baduhaye bido yonyene yo kuvoma amazi no burenge tukifuka. Ama turize ko dushise mu gihugu mbure dusanzeho imiryango, sanzeho igihugu kitwakiriye kumbere kizodufasha muri byinshi.
Ku ruhande rw'abana biga mu mashure bavuga ko bazoshika babandanya ariko bagashobora guhura n'ingorane zijanye n'inyambaro amategeko y'ubushikiranganje bw'indero bwashizeho. Aba bana bakiri mu mashure y'intango bavuga ko batokwiga batitwikiriye nkuko ukwemera kwabo kubategeka.
Wowe reka gucyambara gasya wara kimenyere erego buri gusa
batacara birukana ku ishuri.
Zota ko no hema kwifunga kitamba nikishumuro nyene ko ikuru mwitwikira nuko kuma wifunga nabukina marane kwikitamba nuko mwitwikira.
Aba bayoboke bavuga ko batazodohoka ku kwemera kwabo nyabuna bagasaba leta na ekereziya katolika ko yoborohereza bakabandanya basengera ku musozi wa Businde uri muri komine Gahombo yo mu ntara ya Kayanza aho bavuga ko babonekegwa na Bikira Maria.
Jewe nk'ico nsaba leta ni nkuko yompa mwidegemzo nkaronka umutekano kwiye nayo gusenga naho abandanya nsenga kuko nta kigwanisho mfise cyo hungabanya umutekano. Ekereziya nayo nk'ico ndayisaba ikaduha uburenganzira bwo gusenga mu mutekano tugahurira aho twahora duhurira ku musozi mweranda wa Businde bakumvikana ico kibazo kikava mu nzira kuko nko ku isi yose ico kibazo kiguma kigaruka nico gituma bakumvikana kikava mu nzira ko nka yakirazigume ivuga ngo bari mu matohoza ayo matohoza ntigera hera nta ubizi ico bivako.
Abayoboke b'umwigemeze biya baheruka gutahuka bava mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri uyu wa Mungu bose hamwe barenga 2,500 mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane kuri iyo nkuru, bandanye dukurikiranira. Andi naho kuri uno munsi wa kabiri, abategetsi batari bake batandukanye ku isi bibutse Winnie Madikizela Mandela yitavye umuremyi ejo ku munsi wa mbere. Madame Mandela yari afise imyaka 81, akaba yari mu bantu bagwanyije cyane intwaro ya kiryanisha miryango apartheid muri Afrika y'Epfo. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Zlatika Hoki yadukurikiranye hafi iyi nkuru igiye kudushikirizwa na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana mu Kinyarwanda.
Mandela wabaye umugore wa Nelson Mandela, perezida wa mbere w'umwirabura wa Afrika y'Epfo. Yari umuntu ukomeye mu ishyaka ANC riri ku butegetsi kandi yagize imyanya inyuranye muri guverinoma. Azwi cyane nk'uwari ku ruhembe rw'imbere mu barwanyije ubutegetsi bw'abagashaka buhake muri Afrika y'Epfo. Ibihumbi by'abantu baje ku rugo rwe mu mujyi wa Soweto mu nkengero za Johannesburg kumusezeraho kuri uyu wa mbere. Barimo baririmba banabyinira mu rugo rwa Winnie Mandela mu rwego rwo kumuha icyubahiro ko kwitangira bene wabo. Iyo mbaga y'abantu babererekeye imodoka za Perezida Cyril Ramaphosa wagize ati:
The death of Winnie Madikizela Mandela is a great loss.
Urupfu rwa Winnie Madikizela Mandela ni igihombo gikomeye ko ari mu bagore bashikamye ku rugamba twarimo. Yababajwe bikomeye n'ubutegetsi bw'abagashaka guhake. Yarafunzwe, yaraciwe, yafashwe nabi bikabije kandi uretse gutandukanywa n'umugabo we yatandukanywe n'abana n'ababyeyi be.
Not only from her husband but from her children as well and her people.
Winnie Mandela yabaye umugore wa Nelson Mandela imyaka 38, ariko imyinshi muri iyo umugabo yari mu buroko. Ubwo yakatirwaga gufunga ubuzima bwose mu 1964, Winnie yakomeje kurwanya apartheid arafungwa, arahunga kandi guverinoma yaramutotezaga imuhoye ibikorwa bye. Muri icyo gihe yamenyekanye cyane mu burengerazuba kubera kurwanira uburenganzira bwa muntu. Yaje gutandukana na Nelson Mandela nyuma gato yuko afungurwa. Bitandukanye n'umugabo we, Winnie yaranzwe no kutihanganira abazungu banyamuke. Yagiye avugwaho gutoteza, gushimuta, ruswa n'ubujura byatumye ajyanwa mu nkiko mu 2003. Igihano yari yakatiwe cyaje gukurwaho, umucamanza amaze kuvuga ko ibyo yakoze atabikoze mu nyungu ze bwite. Yaje gusubira muri politiki mu 2007 kandi yari umutungo ukomeye w'ishyaka ANC riri ku butegetsi. Jeff Radebe ashinzwe politiki mu ishyaka ANC.
Mama Winnie Mandela was identified by the masses of
mu ishyaka ryacu. Mama Winnie Mandela yafatwaga nk'umubyeyi w'igihugu. Ibi byari kuzirikana gushira amanga yagaragaje mu kwamagana ubutegetsi bw'abazungu bushingiye ku irondaruhu
of the apartheid regime.
Hatitawe ku mafuti yagize, Mandela yakomeje kugaragara nk'intangarugero mu rugamba rwo guhirika ingoma y'abagashaka buhake no guha uburenganzira bungana n'abanyafrika y'Epfo bagizwe hanini n'abirabura. Stéphane Dujarric numuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yagize ati
she was a strong and fearless voice in the struggle for equal rights
yabaye ijwi rivuga rishize amanga mu guharanira uburenganzira bungana ku bazungu n'abirabura kandi azahora yibukwa nk'impirimba yitava kwizima umunyamabanga mukuru yihanganishije abanyafrika y'epfo muri rusange ndetse n'umuryango we bwite.
The Secretary General wishes to extend his deepest condolences to the people of South Africa as well as to her family.
Leta izakoresha umuhango wo gushyingura mu cyubahiro Winnie Mandela ku itariki 14 z'uko kwezi kwa kane bizabanzirizwa no kumwibuka ku itariki ya 11 z'uko kwezi.
Urakoze Claude Ganza kuri iyo nkuru. Birashoboka ku Rwanda rutazokwigera gwisubira ko kungingo gwafashe iyo gukumira impuzu zamaze kwambagwa zizwi nka caguwa. Mu itangazo leta y'u Rwanda imaze gushyira agaragara ivuga ko kuba Amerika yahagaritse icyo gihugu vyagateganya mu masezerano y'ubucuruzi ya AGOA biri mu bubasha bwayo, u Rwanda rwatangaje inyuma y'iminsi mikeyi inyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje ko mu mezi abiri u Rwanda rushobora kuzohagarikwa muri AGOA kubera intambamyi rushira ku bicuruzwa vya Amerika. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa.
Iri tangazo ryasohowe na Leta y'u Rwanda ku gica munsi cyo kuri uyu wa kabiri rifite umutwe ugira uti itangazo rirebana n'ihagarikwa ryo kohereza imyenda ituruka mu Rwanda muri gahunda ya AGOA kubera ko rwaciye imyenda ya caguwa. Iri tangazo rigufi ritangira rivuga ko icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika kohereza imyenda hakuweho imisoro muri Amerika muri gahunda ya AGOA kije gikurikira icyemezo cy'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba cyo kongera imisoro ku myenda ya caguwa hagamijwe guteza imbere ibikorerwa muri ibyo bihugu. Rikomeza rigira riti AGOA ni gahunda y'iterambere igenewe ibihugu bya Afrika birimo n'u Rwanda igamije kuzamura ubucuruzi binyuze mu byoherezwa mu mahanga. Iri tangazo rya Leta y'u Rwanda risoza rigira riti gukuraho inyungu u Rwanda rwakuraga muri AGOA ni icyemezo kiri mu bubasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora ukurikije ibikubye muri iri tangazo rya none ryasohowe n'u Rwanda bisa n'ibihabanye n'ibyo Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana Vincent Munyeshyaka aherutse gutangariza ikinyamakuru The New Times cyegamiye kuri Leta. Mu mpera z'icyumweru gishize Bwana Munyeshyaka yari yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kuba rwagirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki kibazo. Iri tangazo kandi rije nyuma y'igihe gito Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atangaje ko mu gihe cy'amezi abiri atarenga u Rwanda ruzahagarikwa mu masezerano y'ubufatanye mu bucuruzi azwi nka AGOA, American Growth and Opportunities Act. Mu magambo arambuye, ayo masezerano yorohereza ibihugu bikennye kugurisha ibicuruzwa byabyo bimwe na bimwe ku isoko rya Amerika bidasoze. Mu Rwanda ijwi rya Amerika ifitiye kopi yandikiye abakuru b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu, Perezida Trump avuga ku Rwanda rukomeje gushyiraho amananiza ku bicuruzwa birimo imyambaro ituruka muri Amerika rutitaye ku mbaraga Amerika ikoresha mu gushakira umuti iki kibazo. Perezida Trump asanga u Rwanda rutagaragaza ubushake mu kuvanaho inzitizi ku bucuruzi n'ishoramari bya Amerika nk'uko bikubiye mu gika cy'104 cy'amasezerano ya AGOA. Icyakora mu itangazo Bwana Trump yandikiye imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko rivuga ko guhagarika by'agateganya ibicuruzwa by'u Rwanda kuri iri soko ari byo bikwiye kurusha kuruvanamo burundu kuko byerekana umuhati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda mu gukemura ibibazo. Rivuga ko nubwo guverinoma y'u Rwanda itarakemura ibibazo byose ariko rwerekana ubushake mu kuvanaho inzitizi. Perezida Trump avuga ko azakomeza kugenzura niba guverinoma y'u Rwanda itera intambwe iganisha ku kuvanaho inzitizi zose ku bucuruzi n'ishoramari bya Amerika hakurikijwe amasezerano ya AGOA no kureba ko icyemezo rwafatiwe cyarusunikira kubyubahiriza. Mu mwaka ushize wa 2017 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakomeza gukumira caguwa nubwo Amerika yavugaga ko izavugurura amasezerano ya AGOA ku bihugu by'u Rwanda, Uganda na Tanzania. Icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko bazahitamo guteza imbere inganda zikora imyenda aho kwemera ibisabwa n'amasezerano ya AGOA. Iki ni icyemezo dukwiye gufata, uko njye mbibona gufata iki cyemezo biroroshye, tuzihanganira ingaruka. Niyo byadusaba gufata icyemezo cy'ingorabahizi haba hari uburyo. Ibyo ni bimwe mu byo Perezida Kagame yatangaje akimara gutangaza ko aziyamamariza manda ya gatatu. Yaranavuze ati u Rwanda n'ibindi bihugu birebwa n'amasezerano ya AGOA bifite ibindi byo gukora birimo gushinga inganda zacu.
ariko turaje ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Inkuru twa twabemereye mu ntango yerekeye Israel n'abimukire b'abanyafrika. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje kuri uyu wa kabiri ko Israel yavuye mu masezerano yasinyiranye n'ibiro vyishira mu muzamakungu ONU bijejwe impunzi ku isi. Ayo masezerano yarafise umugambi wo kwimura abanyafrika 16,250 bari muri Israel kugira ngo batwagwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi. Ejo ku munsi wa mbere niho Netanyahu yari yatangaje ku nshuro ya mbere ko yashize umukono kuri ayo masezerano. Inyuma y'amasaha make yaciye atangaza kwa yavuyemo, yatangaje kwa ayo masezerano yayavuyemo inyuma yaho yumvise imyidogo itari mike, kandi ni inyuma yaho igihugu cy'Ubudagi gitangaje ko kitari kizi yuko ayo masezerano ahari yukwakira abo banyafrika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije uno musi kwa kabiri abategetsi ba Mexico ko amasezerano y'uruja n'uruza mu vyerekeye budandaje ashobora kugera migwa. Ivyo inyuma yuko hari abantu isinzi bariko bava muri Honduras baza ku butaka bwa Amerika. Amakuru twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubonye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fazil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Oriane Tangishaka, turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza. Murakoze.